murumva radio ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukizwe abaduteze amatwi mwe mu gitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Uyu munsi ni kwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yayo turabagezaho ikiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara aho ku mitumba no mu nkambi z'impunzi z'Abarundi muri Congo, mu Rwanda, muri Uganda no muri Tanzania. Naho guhera saa 12 twabateguriye umuziki turabararitse. Dukomeze rero ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Eugenie, mwaramutse mwese aho tuzindukanye kuri radio ijwi rya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Kenya. Abategetsi bajejwe gutunganya amatora mu gihugu cya Kenya bashikirije impapuro abanyagihugu bo mu bice bitandukanye by'igihugu batoreye ko mu matora yabaye mu ndwi iheze amatora yaranzwe n'impari. Ivyo vyatangajwe n'umuyobozi w'abarorerezi b'amatora baturuka ku mugabane w'Uburayi bakurikiranye aya matora mu gihugu cya Kenya. Nyuma y'ikiringo cy'indwi amatora arangiye muri Kenya, umurwi w'igihugu ugejwe gutunganya amatora nturashikiriza ibiharuro vyose vyavuye mu vy'amajwi yavuye mu bibanza vy'amatora. Ni ikibazo gitegerezwa kwihutirwa mu gihe Raila Odinga atavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ko amatora yibiwe Perezida Uhuru Kenyatta. Byitezwe ko atavuga rumwe na leta bitwara muri sentare nkuru y'igihugu. Mariette Sheikh ari yarayoboye umurwi w'abanyaburaya bari bajeje gukurikirana amatora aho muri Kenya yatangaje ko umurwi w'igihugu ugeje gutunganya amatora ukwiye gufata ingingo. Avuga kandi ko gushikiriza impapuro abanyagihugu batoreye ko mu mpande zitandukanye z'igihugu vyotuma abanyekenya bizigira kurusha ibijyanye n'amatora. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yakomboye kuri uyu wa gatanu Steve Bannon, umuhanuzi mukuru mu biro vyiwe. Ikinyamakuru New York Times chatangaje ko Bannon yemeza ko hari haheze iminsi 11 hafashe ingingo yo gutanga imihoho. Icyo kinyamakuru kikavuga ko yari kubitangaza mu ntango z'indwi, yamara ko yabaye aratenyenya bivuye ku mishamirano yabaye mu mpera z'indwi iheze mu gisagara cya Charlottesville muri leta ya Virginia. Bamwe mu banyepolitiki bavuga ko babona Bannon nk'umuntu yatuma President Trump yihenda cyane mu byo ashikiriza. Ni mu gihe President Trump yari yatangaje ku munsi wa kabiri ko Steve Bannon ari umuntu mwiza kandi ko atari umunyamacakubiri. Ni nyuma yaho atangarije ko ashima ibyashikirijwe na Perezida Trump ku bijyanye n'imishamirano yabaye mu gisagara cya Charlottesville. Avuga ko bizogira ingaruka nziza ku migambi ya Perezida Trump, ivyo abatari bake bakaba barabineguye. Departement ya Leta Zunze za Amerika yasohoye itangazo kuri uyu wa kane ivuga ko Amerika yashize ku rutonde rw'intagondwa Ahmad Ahlad aturuka mu gisagara cya Aleppo muri Siriya. Ahlad azwi kuba yaragize uruhara mu bitero bikomakomeye by'umuhari wa leta ya Kiisilamu byabaye mu gisagara cya Paris mu Bufaransa n'i Buruseli mu Bubiligi. Ibinyamakuru bikorera mu gihugu cy'Ubufaransa bivuga ko Ahlad yinjiye mu Bufaransa aciye ku izinga ry'Ububiligi rya Leros mu kwezi kw'icyenda mu mwaka w'2015. Bivugwa kandi ko iryo zinga ryaciye ko abandi barwanyi b'umuhari wa leta ya Kiisilamu. Itangazo ryasohowe na Departement ya Amerika rikavuga ko uwo wese azogira ico akoranye na Ahmad Ahlad canke akagira imigenderanire nawe azofatirwa ibihano bikomeye. Amakuru tuyabandanirize ku mugabane w'Uburayi. Ibinyamakuru bikorera mu gihugu ca Espagne vyatangaje ko Musa Ukabir yakoze igitero cyahitanye abantu 14 kigakomeretsa n'abashika kwijana yishwe n'igipolisi. Ivyeregeranyo byari byasohotse kuri uyu wa gatanu bivuga ko Ukabir yafise imyaka 17 yari uwa mbere ku rutonde rw'abantu batanu barondegwa n'igipolisi mu gisagara cya Cambrils inyuma y'amasaha make icyo gitero kibaye. Umutegetsi mwajejwe umutekano aho muri Espagne yabwiye ikinyamakuru Associated Press ko Ukabir yariwe yaratwaye imodoka yihaye inkumbi muri ivyo bitero. Akaba kandi yari umwe mu bagabo batanu bariko bararonderwa n'igipolisi inyuma y'ico gitero. Igipolisi cyatangaje kandi ko babiri muri abo biyahuzi bapfuye. Kivuga yamara ko kibandanya kurondera abandi harimo umusore w'imyaka 22 azwi ku izina rya Yunis Abu Yakub. Muri Venezuela umurwi w'igihugu jejwe ibwirizwa shingiro wihaye ubushobozi bwo kurengera amateka wigarurira ubushobozi bw'inama nshinga mateka isanzwe iyobowe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi abanywanyi w'uwo murwi batoye atawuvuyemo kuri uyu wa gatanu iteko ribaho uburenganzira bwo gutunganya ibibazo bijyanye n'amahoro umutekano ubutegetsi imibereho n'ubutunzi imigambi ya leta hamwe n'ibijyanye n'agateka kazina muntu aho muri Venezuela iryo teko naho ridakuri inama nshinga mateka rihagarika ubushobozi bw'ubwo rwego bwari busanzwe bugeramiwe Omar Avila umushinga mateka atavuga rumwe n'ubutegetsi yateye ibyatsi yo ngingo akavuga ko uwo murwi utari kuratorera ibibazo abanyagihugu bafise tubibutse ko amatora y'inama nshinga mateka nshasha yabaye mu kwezi guheze yiyamirijwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi yongera yiyamirizwa n'amakungu iyo nama nshinga mateka nshasha ikaba ifise igikorwa cyo guhindura ibwizwa shingiro ryashyizweho mu 1999 Perezida Nicolas Maduro wa Venezuela akavuga ko ari bwo buryo bwonyine buriho bwo kugarukana amahoro no kunagura ubutunzi bw'igihugu mu gihugu cya Finland igipolisi cyatangaje ko kiko kirarondera babi abandi bantu bikekwa kuba biroshe mu bantu kuri uyu wa gatanu bakabasogota n'imbugita mu gisagara cya Turku kiri ku nkengera z'ibahari mu manuko bushira uburengero bw'icyo gihugu umuntu umwe akaba ariwe yasize ubuzima muri icyo gitero igipolisi cyarashe mu kuguru umwe mu bikekwa ko bakoze icyo gitero kiramuhagarika inyuma y'icyo gitero ingingo zerekeye umutekano zakomejwe ku kibuga cy'indege kiri ku murwa mukuru wa Finland cyo kimwe no mu bibanza byo kungururizamwo abantu
Promotion mugenzi wacu tugeze ha makuru avugwa ku isi ijwi rya America i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro iwanyu mu ntara.
Miriwe neza nchuti, muteza matukui gani uziju ya Amerika ni Stamina ni Washington DC mukiru ndilo mukinya Gwanda. Mwurisi ya chumino munani, mulikumuna Joe Diani na Hazo Ndongo, ili gani rovziu no mganya, ndaba haikazi.
Bagirishi kwa bibi nchumbu, baje wafisi mijango, wabagemolira, wabagemoliri nyumbati, wagaharulivija bishishu kwa bibi nyuma. Baje leero, wabarundi, watajiri kiwa jerako, wakaturabja bishishu kwa bibi nyumbati, nabja bishishu kwa bibi jumu, akawanibzo baje.
Binumwe mu munzu z'abarundi zahungiye mikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo avuga ngene abarundi bapfungiye mu bibohero rikuru rya Uvira aho nyene muri Kongo babayeho nabi iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Ikiganiro cyacu no musi tugera mu gihugu cya Kongo tubabwira ikibazo cha zimwe mu mpunzi z'abarundi zifungiwe mu ibohero rikuru rya Uvira zifise ingorane ikomeye yo gushobora gufungurirwa neza reka mugenzi wacu Vedaste Ngabo akorera muri Kongo hatubwire byinshi kuri ino nkuru
Gereza nkuru ya Uvira ifungiwemo abakongomani n'abanyamahanga barimo abarundi ndetse n'impunzi z'abarundi zagiye zishinjwa ibyaha byo gufata ku ngufu gukorana n'inyeshamba ndetse n'ubujura bamwe mu bari bafungiye muri gereza bamaze igihe cy'ukwezi kose bafunguwe bari mu nkambi yo mu Rusenda baratabariza abandi barundi bafungiwe muri gereza kuko bugarijwe n'inzara kandi abenshi mu bafunzwe bakaba barimo abagiye bazira akarengane dore ko bagiye bafatwa bagiye gushakira imirimo mu biturage byo muri territoire ya Uvira na Fizi ariko bakaba babashinjira kuba ari inyeshamba kuko mu karere ka Fizi na Uvira hari inyeshamba z'abarundi za Forebu n'iza FNL iyobowe na Aloys Zabampema
kuri prison central bubvira twari tubayeyo nabi cyane nta bintu byinjya bihari leta ntabwo ibagaburira nibizanye izana ibintu bimeze nk'ibintu bayo aho zijya murezi sagira bakabizana rimwe mu kwezi angwe kabiri mu kwezi mukabijya iminsi ine mu kwezi iyindi minsi yose abafite imiryango nibo bagira gute nibo bafise ababagerako abarundi bafungiye mu ibuvira na barundi babayeho nabi cyane kuko bagiye ibikoko banwaye ibintu bagiye bishishwa by'ibijumbu bajya bafise imijyango babagemurira babagemurira inyumbati bagaharura ibijya bishishwa by'inyuma bajya rero babarundi batagira ikibagerako bagatora bya bishishwa by'inyumbati na bya bishishwa by'ibijumbu akaba nibyo bajya
ikindi kibazo gikomeye cyugarije imijyango yo mu ngambi yo mu Rusenda ifite abantu bafungiwe muri gereza nkuru y'Ibuvira nuko bakora urugendo rurerure kandi ruhenze kugira ngo bagere aho abantu babo bafungiwe Ibuvira ibi bikaba bitangazwa na Nahishakiye Emerine umubyeyi ufite umugabo maze igihe kigera ku mwaka afungiwe Ibuvira
ngiye ndabonda nko tudukeya nkubona ko bigoye nkubona hori yanaduze ndiri mu 16 byo kugenda ni hatacyo ndonda namba ari nk'ibiro nka 10 by'ubufu ntamusiye n'utubwo dukeya nakabara rifasisha uko nyene
kugira ngo winjire utanga amafaranga
kugira ngo winjire uratangaza na 5 abantu bagusoperinge unyene kugira ngo usa wikadize nyene kandi mahero sira gutanga nayo uteje nyene naye yasimba wuya naye atanga kugira ku muryango wose ucyako bagusaba mara kandi umuryango uciye ko bagusaba mahera
uyu mugabo warumaze igihe cy'amezi 6 afungiwe muri gereza y'Ibuvira wagiriwe amahirwe yo kurekugwa asaba amashyirahamwe ashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ko yahaguruka akavuganira abanyururu barimo abarundi bagenda barenganira mu magereza yo muri Kongo
abantu rero benshi cyane gose bafungiwe muri santarari bafunzwe bariko barazira karengane bariko bararengana niwe twafatiwe hamwe kiretse nawe yaravuye kugura agatoki bamufatanye asigaye muri santarari amerewe nabi cyane ntagira ikimugerako icyo saba abajejwe agateka k'abantu k'abanyororo n'agateka k'abanyamahanga n'impunzi ndasavye vraiment ko bobagerako bakabarekuza kuko bariko bararengana ntibagira ikibagerako ntibagira ikibavugira nta gusa ntibasamba amadosiye yabo barayubitse mbere ntibazwi n'amategeko muri pirizo
ngarukiye Prince ni umuvugabutumwa muri gereza y'Ibuvira akaba n'umukorerabushake mu kuvuganira abanyururu aratubwira bimwe mu bibazo yagiye atugwa n'abamwe muri abo banyururu yagiye avuganira
hariho umuhungu nzi wafatiwe hano ku misozi yo ku Kirungwa avuye kuramukanya wabo mu Burundi azamuse ajya gukomeza imewe yiwe ruguru ku ndondo iriya mu bijumba hanyuma ashyitse ku musozi ahura n'abantu ba
inzego zishinzwe umutekano
noneho bamusaba ibyangombwa avuga ibyangombwa ko abifite ariko kandi nko kwisobanura mu rurimi kuma ntibumvikanye mu rurimi ati nkisobanura barambwira ngo tumanuke tuzibuvira baramumanukana bamugeza hani Uvira bahise Uvira agenda kuri birode bahise kuri birode ati nagize iminsi mikeya iza kwisanga kandi muri prison ize muri prison central
nubwo nta mibare itangazwa abanyururu b'abarundi bafungiwe muri gereza y'Ibuvira bitewe n'uko ubuyobozi bwa gereza nkuru y'Ibuvira bwirinze kugira ikintu icyo cyo cyose budutangariza ku bijyanye n'abafungwa ariko president wa societe civile akaba ari naho uhagarariye uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri territoire y'Ibuvira bwana Majari wa Kenazi mu kiganiro ha ijwi rya Amerika asobanura yuko igereza ifite ubushobozi bwo gufungirwamo abantu 150 ariko kuri ubu irimo abanyururu bagera kuri 600 bwana Majari wa Kanazi avuga ko leta nta biribwa iri gutanga muri gereza ko ahubwo ari amatorero n'amashyirahamwe atandukanye arimo Seyiseri na Karitasi ari agenda agaburira abanyururu rimwe na rimwe ariyo mpamvu usanga abanyururu benshi babayeho nabi abandi nabo barananutse kubera inzara aha akaba akangurira abagira neza kurushaho gutera inkunga y'ibiribwa imfungwa zifungiwe muri gereza y'Ibuvira ndagasenga bo ku bw'ijwi rya Amerika Ibuvira mu ntara kivu amajyepfo
ishami gishamwe mpuzamakuru kungu onyu kitayimunzi RCR kuri uno wa gatanu ryari fatikanije n'ugwaruka rw'impunzi guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ugwaruka ku isi ivyo birori vyabereye mu kigo c'impunzi citiriwe Antonio Guterres umunyamabanga mukuru wa onyu umunyamakuru w'ijwi rya Amerika i Kampala Ignatius Bahizi yishikiye aho ibirori vyabereye atubwira uko impunzi z'abanyarwanda n'abarundi bahimbaje uyo munsi
Ono umurisho w'ingoma z'urubyiruko rw'abarundi bahungiye hano muri Uganda mu birori byo kwizihiza umunsi wahariwe urubyiruko ku isi hose ibyo birori byitabiriwe n'urubyiruko 100 ruva mu bihugu bisaga 10 byo ku mugabane wa Afurika bifite impunzi hano muri Uganda nabajije urubyiruko rw'abarundi uko rwakiriye uno munsi n'impamvu ari ngombwa kuwizihiza
Netwanizigimana Mamerto Olave turumva ko twisanze mu buzima bwo rundi gwaruka ariko uravye mu buzima tuba turimwo usanga umuntu umubwiye kwegerana mu munsi mukuru nk'uyu aribaza inyungu niyihe ntabibone ariko twe turavuga ngo iyo gwaruka rugiye hamwe rushobora kusenyera ku mugozi umwe kugira ngo bubake kandi rutegure kazoza rugiye hamwe
hari cyo byajaga guhinduraho iyo uba uri mu gihugu cyawe ma muri mu gihugu mwijeze uyu munsi muri mu gihugu cyanyu
biratandukanye cyane n'uyu munsi iyo turi hariya mu bihugu byacu iyo muhuye no gwaruka muraterana ivyiyumviro ingene mushobora kwiyungunganya ingene mushobora gutegura kazoza kejo mugabo no munsi turi ngaha turaterana mugabo ugasanga mushaka kuronga ingene muterana ivyiyumviro kuko cyane cyane umwe yibaza ngo mbega hoho uyu munsi ndabayeho mbega uyu munsi ndarya mbega ushobora gutegura kazoza kejo gute udashobora gufunga
uru rubyiruko rwongeye kunsobanura yuko kuba mu buhungiro bigiye kuzagira ingaruka buzima bwarwo bw'ejo hazaza cyane cyane ko nk'amahirwe yo gukomeza n'amashuri yagabanyutse
jewe banyita Nduwimana Olivier ndu Murundi
wagize hano gihe
jewe maze imyaka 3 ndi ngaha mu Buganda jewe kuba ndi hano byarasubije ikintu kinini inyuma jewe ndi mu Burundi nagira mpeze kaminuza nari muri kaminuza y'u Burundi nari ngiye kuyirangiza mpeba amashuri kubera imva z'umutekano wanje icyo ni kintu cya mbere mu buzima ntirogereta n'ubu nticicuza
bagufite amahirwe yuko umutekano ushobora kuzagaruka mu gihugu cyanyu mugataha cyangwa mwaragihebye
igihugu ntitwagihebye ni igihugu cyanje niho nataye uruzogi niko bavuga mu kirundi cyiza niho nataye uruzogi igihugu ndagikunda igihugu ndacitayeho ndafite amahirwe yuko bizohera uyu n'umuyaga uri kurahuhuta ibi niko biracamwo ariko igihe cyiza kizobaho igihe cyo gusarura kizobaho igihe cyo kwibukwa kizobaho ibi nibintu nibihe imana gucishamo kugira ngo utegure ejo
isanganyamatsiko y'ibi birori byari urubyiruko kwitabira kubaka amahoro abateguye uyu munsi bahamagariye urubyiruko guharanira amahoro aho rutuye hose no mu bihugu rwaturutsemo kugira ngo ayo mahoro azashobore gusakara ku isi hose ariko bamwe bavuga ko icyo barangamiye cyane kuri ubu ari ukuronka amaramuko ibindi bikazaza nyuma
moto yacu tuvuga ngo my talents my capital iyo uhunze uva mu gihugu cyawe nta kazi uhungana nta mucyaha uhungana nta nzu uhungana nta ndyo uhungana uretse ubuzima ariko ubuzima uhunganye burafise impano muri wewe icyo cyonyeje twashobye kujya bukana umupaka nicyo tugomba kudandaza ngo tubeho
ku rwego rw'isi yose hamwe na hano mu gihugu uyu munsi wijijwe mu cyumweru gishize ariko impunzi nyinshi ntizashoboye kuyitabira zishyigikiwe n'imiryango izifasha zahisemo kuwizihiza uno munsi ukurikije umuryango utabara impunzi HCR Uganda ubicumbikiye impunzi isaga imiliyoni imwe n'ibihumbi 600 abaturuka muri Sudani y'Epfo akaba basaga imiliyoni imwe abasigaye akaba barimo hafi 220,000 baturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo 245,000 kuva mu Burundi hamwe na 17,000 kuva mu gihugu cy'u Rwanda Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Kampala
Ijuga Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara nkuko mubimenyere turabashikiriza iba biriko biranugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi
cha bijabi biranugwanugwa kwari eka nibihu
ngo nibihu akarira zikomeye
ndakubwiye kwa tarifu
nivyo
nivyo
eka sivye
edupingi
edupingi
utangiki
emupinga mupingi umvirizi ijwi rya Amerika birabeshi zibihuha ikabaye inkuru y'imvaho
nuko rero no munsi dutanga umuco ku nkuru zibiri ariko zose zijanye n'ivyindero ya mbere ni inkuru ivuga amanota yafatiwe ko mu kibazo ca leta giha uburenganzira abanyeshure bahejeje gice ca mbere c'ishure nshingiro kuja mu gice ca kabiri c'amashure yisumbuye yanuganuze cane ku mbuga ngurukana bumenyi hakavuga ko vyinshi bitari vyo inkuru ya kabiri nayo ni ijanye n'itegeko rishasha rizogenga amashure yaba aya leta canke ayigenga iryo naryo ahanini rifatiye kugushaza kw'abanyeshure shure babigeme hoba harimo kubuzwa gutunga imishatsi ishizemo tumwe bita twa produit munyamakuru wacu Diane Ndonse ibujumbura yacishije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi reka duhe rero umuco kuri zo nkuru uko ari zibiri
inkuru iri kirahana hantu cyane ku rubuga rwa WhatsApp ivuga amanota yafatiwe ko ku kibazo cya leta giha uburenganzira abanyeshure bahejeje igice cya mbere cy'ishure shingiro kujya mu gice cya kabiri cy'amashure yisumbuye ayo nayo havugwa ko ari 46.5% kubo mu mwaka w'icyenda hamwe na 26 n'ibice 9 kwijana kubo mwaka w'icumi. Aha kandi baranatanga kuri urwo rubuga rwa WhatsApp ijwi ry'umushikiranganje w'indero atangaza ayo manota. Aha rero ubwo bushikiranganje burabeshuza bwivuye inyuma ko ayo manota ari karahana hanwa ari kinyoma n'iryo jwi ritangwa ari ryo kumwaka uheze. Juma Edouard abuvugira yabibeshuje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane aho ahamagarira abavyeyi n'abanyeshure kutajuragirika kubw'ivyo binyoma.
Ico gihuha nta yindi ntumbero gifise atari kujuragiza abavyeyi n'abanyeshure. Mbere abo babisha bubahutse gukoresha amajwi y'umushikiranganji yo mu mwaka uheze kugira bashe guhuvya benshi. Turamenyesheje yuko atamusi n'umwe ubushikiranganji bwigeze buca mu nzira y'imihora nka WhatsApp mu gushikiriza inkuru yerekeye igihugu. Twobibutsa yuko kuva na kera narindi vyama bishikirizwa n'umutegetsi yabiherewe ububasha na leta no kuvuga umushikiranganji. Nuno mwaka rero niko bizogenda. Ubushikiranganji buriko buraheraheza ibikorwa by'ubuhinga bijanye n'ayo manota kugira ngo azoheze ashikirizwe cese mu maguru masha n'ababifitiye ububasha.
Uyu muvugizi w'ubushikiranganji bw'indero aranavuga ko bakiriko barakosorera abanyeshure basavye ko icyo gikorwa gisubigwamwo.
Uyu munsi abana bose baramaze kubona ingene bakoze. Mbere bamwe muri bo baritse ubushikiranganji basaba yuko bosubiramo kubakosorera aho ba harabaye kwihenda. Icyo gikorwa ubu kikaba kiri kukiregerana.
Inkuru yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi ku bijanye n'indero si gusa. Hari n'iyindi ivuga ku itegeko rishasha rigenga abanyeshure baba abo mu mashure yigenga cyo kimwe n'abo mu mashure ya leta. Umushikiranganji w'indero Janvier Ndirahisha yashikirije mu ijambo igihe yari mu bikorwa rusangi by'ugwaruka ruri mu buruhuko mu ntara ya Karusi ko abanyeshure babwirizwa gusa bose aho bamwe batahuye ko bazokwambara umwambaro ufisi bararimwe. Ivyo n'ubu nyene Juma Edouard abeshuza akanatomora uko iryo tegeko rivuga.
Ntiyavuze yuko umwambaro wa uniforme uzoba umwe mu gihugu. Oya namba yagombye kuvuga cyane cyane ko abanyeshuri bazoba basa. Ni ukuvuga ibijyanye n'amahereni cyangwa na ya mishatsi bahingura ubu bitaza guherana n'iki kiruhuko. Abana bose baba mu mashuri yigenga cyangwa ya leta bazogenda bafite imishatsi isanzwe ata amahereni, hanyuma ikigira kabiri bakagenda bikwinje. Uniforme amashure azogura cyangwa azokoresha uko bahora ariko bitwararike cyane cyane kubahiriza ibiri muri itegeko rishasha kuko risaba yuko umwana w'umwigeme yambaye iyo jipo itegerezwa gupfuka mavi gashika epfo gato ya mavi, hanyuma n'abahungu y'amapantaro bita poketi icyo kirazira. Abayobozi b'amashuri rero ibyo batsa kubyitwararika.
Kuri ibi havuzwe byinshi ku mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane ku bijyanye no kudahingura imishatsi ku banyeshure babigeme. Bamwe barashima iyo ngingo abandi bakavuga ko imishatsi y'abigeme itokogwa ko huko mubimenyereye. Turabasomera bimwe mu byavuzwe. Duhere kuri uyu avuga ati jewe mbona ingingo umushikiranganje yafashe ari nziza cyane. Murababona bafise imishatsi isokoje neza cyane bakagira mbere n'amanota menshi mu ishure ariko bakaba banyuma mu bibazo bya leta. Uyundi nawe avuga ati ibyo biraba umushikiranganje n'abanyeshure biwe. Hari n'uyu yanditse avuga ati jewe ku bwanje mbona ingingo y'umushikiranganje itizwe neza cyane, mbona atayifatiye. Hari bituma byinshi cyane bishobora gutuma abanyeshure bananirwa. Ahanotanga karorero nko kubijanye no kubura bigisha, nko kubijanye no kutigisha neza, nko kubura gashiruka bute kubigisha, eka mbere n'urugezo rwabo rwo kwigisha, eka mbere no kuba badafite ubumenyi buhagije. Ahandi naho ni ku banyeshure nk'ibirometero bagenda baja ku ishure, inzara, ubukene bituma abanyeshure badashobora gukurikirana ivyigwa. Dusome n'uyu avuga ati yarabivuze nta guharira. Bishoboka yuko rero yavuze byo, mutegerezwa rero kubahiriza itegeko. Tugarukirize kuri yavuga yitwengera ati ha 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 aho muraruta urya ntavuguruzwa.
Muri isanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Reka rero dushimire Diane Ndonse yaradushikirije inkuru y'ibyanuganuze ku mbuga ngurukana bumenyi mbere y'uko tuca tubashikiriza ibi bihanishije biciye ku ijwi rya Amerika. Ariko rero tubitumire namwe mukabona ibihuha biri ngaho iwanyu mu kibano, mutwandikire kuri radio yacu @gmail.com gutyo tubafashe kurondera inyishu canke umuti canke umuco kuri ivyo vyose usanga binuganurwa haba mu kibano canke ku mbuga ngurukana bumenyi. Ejo rya Amerika tubandanye n'ikiganiro iwanyu mu ntara, tukibandaniriza muri komini ya Bisoro y'intara ya Mwaro, aho abanyagihugu baho basaba kuronswa ibigega rusangi bibegereye kugira ngo bashobore kubitsa umwimbu vyoroshe gutyo bahangane n'ikibazo inzara canke gusesagura umwimbu. Ivyo babisaba bishimikije yuko harangwa igigega kimwe gusa, ico naco ngo kikaba kiri kure y'imitumba itari mike. Umenyesha makuru wacu Raisa Liliane n'amahoro yavuganye na bamwe mu barimyi babeshejeho n'utwo dufungurwa tubikwa muri ivyo bigega maze adutegura ino nkuru.
Uyu mugambi wo kubikira imbuto abarimyi mu mahangari rusangi yo kwikomine ni bumwe mu buryo buriko bubafasha kuziganya imbuto bazokenera hageze guteragira. Uyu mwimbu bariko babikisha muri iki gihe ugizwa hanini n'imbuto y'ibiharage hamwe n'iy'ibigori. Umurimyi wese akeneye kubikisha imbuto yiwe asabwa kwigurira umuti wo gupompa ibyaje kubikisha ugugwa 2500 hamwe no gutanga amafaranga 500 yo kugira zoronke uburenganzira bwo kubikura. Uyu mukenyezi Kankindi Dafroza wo ku musozi Gitaramuka aratubwira uburyo uko kubitsa imbuto bimukingira impanuka zitandukanye nko gusesagura hamwe no kwibigwa ku muhana.
Nazanye ivyuma 4 na abasoma baranyene baragura nko kumurango turi gukora hano tugasanga batwivye n'agashyambara bakabonye baragatwara muga nk'ibintu by'ibiharage ihoho barahashe ubu mwiyimbura. Ni buryo bwo gukwingira umwimbo wacu turinze tuza kubibika tubatuzaho tuzokura amakaye y'abantu kakabutuga ukabitse kuko nk'ubu ibege ibiharage cyahagaze ku mafaranga 1000 ageze mu itera naho ubigura 1800 nk'ubu biroroshe.
Naho kukubikisha imbuto mu bigega rusangi biri ku makomine bigirira kamara abarimyi, intamba mizo ntizibuze. Aha ni mu gihe bishika hageze kubikura bagasanga byarabunzwe kuko byanyagiwe, ahandi naho hakababera kure kuko bamwe bibasaba ko bafata urugendo rurerure kugira bashike ahari no hangare. Ikindi nuko niyo hageze kubikura bisaba ko bama batonze kugira babaho umwimbo wabo, bagasanga bibatwaye umwanya wo gukora utundi dukogwa. Aba ni bamwe mu baje kubitsa bavuga ingene baharuhira.
Birashika nka aye dufate nk'uhere aho Bisoro ihera nk'ibihumbi bibiri kugeza bishikina kose uwiking hari habareka kubizana nyene kubera urwo rugendo.
Abubatse ihangare bayubatse nabi kubera haga tuba tubika ku mitumba bashize kubuyungi ku madirisha agira murahabona mwegereje impande y'intuze y'idirisha uruhwezi ruje rubirategwa n'amazi biboze habahahombye umunyagihugu yaje kubikisha bebo kingira amadirisha kubera ihangare yaga.
Aba bari benshi nabikora ari umukronome uringinga cyangwa ukabitahanumba bica bikugora nk'ubu munsi urabona nta kiri umuntu akora nk'ubu urabona turarindiri nataza tuzogaruka ejo.
Haruhande y'ababemera gufata ingendo ndende baja kubitsa imbuto kuri komine, harundi muco w'abarimyi bahitamwo kubigumiza muhira kuko taburyo bafise bwo kuriha makinga vyunguruza. Uyu mukenyezi wo ku mutumba Kanka uri kilometero birenga 5 uja kuri komine Bisoro avuga ko atoshobora gushika ari yo hangari kuko hamubera kure.
Siyo bavyiza kugira ngo ndabishire nga hafi wacu hatwegere, iyo ndabironse nkipfuza kugira ngo ndabijane ndabura ukuntu ndabijane hakambera kure tugaca twononekara aho turi. Sesagura ndadushira muhira abana bakadufungu tugaca duhera hagera itera nkiruka ndaturoza nkasubira nkate ndacyo mukura gose rikomeye.
wishira hamwe ukatwara nk'abantu babiri cyangwa batatu gucyo uyo magronome agaca abakira batarenze kumara umwanya munini ya ari nk'umunsi wo gushora cyangwa kuja kubika muri hanga bakaba bavyumvikanye na agronome kabiga kugo cumvikanye ko na bose
tumenyeshe ko yihanga rimwe ya commune Bisoro iza kubikishamwo n'abarimyi bava muri commune rya Nsoro yo muri Gitega kuko isanzwe ihano rubibe nino commune muri commune Bisoro mu ntara ya Mwaro Khaisa Lilian ina mahoro Itwijya Amerika.
Ncuti bakunze turiko dusa nk'abasozera ikiganiro cacu ariko imbere yuko tugisozera tubanze tubabwire ivyo bidukikije umushikiranganje bidukikije aherutse kwandikira amahinguriro atsuka imicafu mu kiyaga Tanganyika ko agiye gufatirwa